Radio Ijwi Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse juti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 21.31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo ku isaha twateguriye kandi tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederic, turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Ubushikiranganji bwa Mali bujejwe ubutunzi n'ikigega bwavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bwamenyeshejwe n'Ibanki Nkuru y'Isi ko ibihano yari yarafatiye icyo gihugu byakuweho. Ni ibihano byafashwe inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare mu mwaka uheze. Icegera cyuserukira iyo banki mu karere ko mu burengero no hagati ka Afrika, Usmane Diagana yararungikiye urwandiko rumenyesha iyo ngingo ubushikiranganji bw'ikigega n'ubutunzi muri Mali ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'indwi. Urwandiko ruvuga ko Mali igiye gusubira kubandanya imigambi yayo y'iterambere yafashwa mu mugongo n'Ibanki Nkuru y'Isi. Ingingo ifashwe inyuma yaho mu ntango z'uku kwezi ishyirahamwe CDAO rikuriyeho ibihano by'ubutunzi yari ryarafatiye Mali. Mali yatezuriwe ari uko yamaze gutangaza itegeko rishasha rigenga amatora hamwe n'ikirangaminsi gishyira amatora mu kwezi kwa kabiri 2024. Hano muri Leta Zunze za Amerika inamashinga amateka yaratoye iremeza itegeko ejo ku munsi wa kabiri ko rikingira abubakanye bahuje ibitsina. Baritoye kuko bafise ubwoba ko sentare ntayinyuzwa ya Amerika Cour Supreme ishobora gusubira inyuma ntiyongere kwemera uburyo bwo kubana abantu bahuje ibitsina. Integuro y'itegeko yemejwe n'inama nshingamateka yiganjemo abademokrate ku majwi 267-57 bayanse, ariko ntibigaragara ko sena yo izokwemeza iyo integuro y'itegeko. Sena ya Amerika igizwe n'abo mugambwe w'abademokrate 50 ku basenateri 100 bayigize muri rusangi. Kugira iyi ngingo yemezwe, abarepublikane basabwa ko bafise abarepublikane 10 babashigikiye, ibyo navyo bikaba bitoroshe. Integuro y'itegeko ikuraho iryo mu 1996 yemeza ko ubugeni bwemewe ari ubwo umugabo hamwe n'umugore. Hambavu yaho naho kuri sentare ntayinyuzwa nyene ya Amerika abashinga amateka 17 harejo ku munsi wa kabiri nyene bo mugambwe w'abademokrate barafashwe n'igipolisi bari mu myerekano imbere y'iyo sentare i Washington bari kumwe n'ayandi masinzi y'abantu biyamiriza ingingo iheruka gufatwa na sentare ntayinyuzwa ya Amerika ibuza gukuramwo inda ku bakobwa canke abakenyezi ubungenze ariko badakeneye kuyivyara. Igipolisi gicungera inyubakwa ikoreramwo abashinga amateka Capitol bavuze ko abo bari mu myerekano bazibiye urujya n'uruza mu mabarabara kandi bagabishijwe inshuro zitatu imbere y'uko bahagarikwa. Igipolisi cyavuze ko muri rusangi cyahagaritse abantu 35 barimwo nabo bashinga amateka 17. Tukira hamwe tuzumwe za Amerika yagiriza Uburusiya kuba buriko burashira mu ngiro imigambi yabwo yo kwiyomekera ko izindi ntara za Ukraine. Umuvugizi w'akanama ka Amerika kajeje umutekano John Kirby yabwiye amenyeshamakuru ko Uburusiya buriko buriyomekera ko uturere twa Ukraine bugenzura kandi ko biteye kubiri n'ubwigenge bwa Ukraine. John Kirby avuga ko Uburusiya buriko burakora nk'ivyo bwakoze mu mwaka wa 2014 igihe bwatera bukongera bukigarurira intara ya Crimea. Yabwiye abamenyeshamakuru ko Uburusiya buriko burashiraho abategetsi babwo mu turere bwafashe twa Ukraine kandi ko butegekanya gutunganyayo amareferandumu nko mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Uyu muvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Amerika yavuze ko ariko aratangiriza amakungu iyi migambi gahitse y'Uburusiya kandi ko Amerika ifatanije n'inshuti zayo bazokwishura mu buryo bukomeye. John Kirby yavuze ko ibice Uburusiya bugomba kwiyongerera ko birimwo intara ya Kherson hamwe n'intara zose za Donetsk hamwe na Luhansk. Nayo muri Afghanistan abategetsi b'abatalibani bavuze cyo ku munsi wa kabiri ko nyamugigima yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu manuka bushira ubuseruko yakomerekeje abantu bashika kuri 44 isambura n'amazu 600. Iyo nyamugigima yabaye mu ntara ya Paktika ikurikiye iyindi yo mu kwezi guheze yari ifise igipimo cya magnitude 5.9 yishe abantu barenga 1,000 ikomeretsa n'abashika 300. Ikigo cya Amerika kigenzura ibihe cyavuze ko iyi nyamugigima yari ifise igipimo cya magnitude 5.1.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Ikibazo cyo kunywa ibiyayura umutwe mu rundi kiragiramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze.
Abavyeyi benshi barananirwa bakaremegwa akabona ko umenye umwana atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka. Mugabo je nk'umuhinga umwana iyo abaye kumwumviriza urashobora gusanga uyu mwana ahinduse. Kuko we nimba uri umuvyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana, umwana yagiye avuga ati naje nkuye kunywa ibintu byunyibagize amagogwa yo mu muryango.
Uyo ni Valentin Habyarimana arongoye ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayura umutwe kabigisha imyuga n'utugenegene. I Kigali mu Rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanya. Aya makuru twatanguye mu Rwanda, I Kigali harakoraniye inama mpuzamakungu nyafurika yo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Abahinga barenga 2,000 bari muri iyo nama bemeza ko akarere ka Afurika yo hagati ariko karimo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba bitaboneka henshi ku isi kandi ko bikwiye gukingirwa. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari I Kigali mu Rwanda.
Abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe inge na mashamba na maparike akingiwe muri Afrika byo bungwa bungwa bagezwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashyirahamwe yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba urwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi. Amwe muri ayo mashamba akingiwe ngiwe nko mu Rwanda ni mu Birunga parke y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi inzovu n'ingwe muri Nyungwe ishamba rya Gishwati n'ahandi. Mu Burundi ni nko mu Kibira parke ya Rusizi mu Kigwena mu Rumonge Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye. Kado Sebunya atwara ikigo nyafurika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cyafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga ibihumbi bibiri yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka.
Conservation has been put on the back burner.
Icyo gisata cyarasigaye inyuma kandi bitari ngombwa. Era abanamwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi. Igitangaje womenga ntabyo tubona. Dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni. Ikindi naco harabibaza ko iterambere ryose igi inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana.
We are not going to develop and achieve our development goals without conservation.
Izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'ibirunga mu majaruguru y'u Rwanda barazizi. Ikigo cy'igihugu c'iterambere RDB kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike.
Abana banje banywaga amata kabone ifumbire
bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi.
Icyo bikoze hari n'abandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nk'uko uyu mumasayi wo muri Tanzania yabitwiganiye muri yo nama.
Kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao imiti.
Ati nka twebweho tuba hagufi yacu hari bikoko turaja kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza. Ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize
tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi.
Aha niho Gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri Mali afatira mu kwemeza ko amashirahamwe yigenga akwiye gushira ingufu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba. Ati twebwe amashirahamwe yigenga tukagira ibiteramo, tukagira amanama cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparke yuko babwirizwa kubana neza. Erega nibo bahakura inyungu nyinshi. Edward Ngirente, umushikiranganji wa mbere ku Rwanda yuguruye inama y'iminsi itanu yatangaje ko amareta ya Afrika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abari bo babikingira. Yavuze ko u Rwanda rwamaze kubona icyiza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga miliyoni amajana atanu y'amadolari ya Amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa Nyandungu iri mu Sagara cha Kigali.
This urban wetland.
Kera hari umwonga urimo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri Kigali. Ariko rabo ubu twarasukuye twatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri Afrika. Ahari umunuko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga. Juliette Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije REMA avuga ko iyo parike ya Nyandungu itandukanye n'izindi.
Cyahariwe kurwanya imyuzure. Hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park. Iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira. Hari resitora n'iyi mihanda y'abantu bashaka gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru. Ni ibyatsi gusa, ni icyuzi kinini nacyo gifata amazi, ariko ko haracecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera. Hano harimo nk'inyoni, ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi.
Bitekanirwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa Niger Mahamadou Issoufou n'abandi, hafatigwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri Afrika. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver.
Ijya hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi bimuhumurwa mana
shefe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shafi, fikete. Kombo taksi yaki.
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal.
Mu Rwanda sentare nkuru ya Huye yaratanguye kuranisha mu mizi urubanza madame Beatrice Munyanyezi aburanamwo n'ubushikizamanza mu mwagiriza vyaha vya genocide mu murega ivyaha bitanu vya genocide. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagiruwusa yarakurikiranye urwo rubanza mu sentare.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nibwo bwatangiranye ijambo. Icyaha ku kindi mu byo burega madame Munyenyezi burabisobanura. Bwabwiye urukiko rwisumbuye rwahuye ko Munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli Ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa Butare. Buvuga ko bagenzuraga bahanyuraga basangaraho mu bwoko bw'abatutsi bakabica. Ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli Ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica. Ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Buravuga ko na Munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bw'amasotera. Bumushinja urupfu rw'umututsi kazi w'umubikira buvuga ko Munyenyezi yamwishe ubwo yari avuye itumba. Buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye nk'uwitwa Jean Damascene Bahimba Sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri itumba haje umubikira Munyenyezi yamushyize mu modoka yanyirambukwe nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya. Beatrice Munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya. Umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli. Avuga ko muri 93 yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza. Munyenyezi avuga ko igihe jenoside yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka. Abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe. Baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya. Baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri. Aba banyamategeko barabwira urukiko ko iby'abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja. Babwira urukiko ko Munyenyezi i Butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije. Baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'iby'abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri. Ku bw'aba banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru. Baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso. Baravuga ko niba koko Munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo. Bavuga ko bamwitaga komando. Abanyamategeko bikutwa na Gashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje naho yakoreye imyitozo ya gikomando. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye Munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka. Ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe bo mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi. Aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa nyiramasuhuko. Ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yarashinzwe muri leta. Munyenyezi avuga ko asanga Imana ari izamurenganura. Mu iburanisha rya none Munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu: icyaha cyo gukora jenoside, gushishikariza abantu gukora jenoside no gutegura jenoside. Asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu cyaha cya jenoside n'ubufatanye cyaha mu gusambanya abagore ku gahato. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umukazana wa Poli na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Nyezi Arsene Shalom Ntahobari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kumuzana yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika. Iburanisha ritahari zakomeza mu kwezi kwa cyenda niba nta gihindutse. Ehe wagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Dukubitire mu Burundi havugwa kibazo cyo kunywa ibyayo umutwe kigeramiye benshi mu rwaruka ndetse no mu bakuze. Abenshi babikoresha bavuga ko babiterwa n'ubukene mu miryango, ibibazo by'indwara zidakira n'ibindi bitandukanye.
Bamwe mu batanguye kunywa ibiyayuramutwe bakiri bato bavuga ko bimwe mu bibi batera harimo kutitabwaho n'ababyeyi canke kubura ababyeyi bakiri bato. Umwe muri abo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yabyisanzemwe bitewe no kuba ababyeyi biwe barapfuye akiri muto.
Nabuze ababyeyi nkiri muto cyane cyankurira mu marigara nyine kubera kubura ikimfasha n'ikinyita unyuma nisanze ndabinwa.
Umukenyezi yasinzikaje n'ibiyayuramutwe nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika intandaro ya byose kwari ukutumvikana n'uwo bari bubakanye. Yamara akavuga ko kubinywa byamuteye indwara nyinshi mu mubiri no kutitaho umuryango wiwe.
Nari mu buzima bubi, ndi umumama mu bisanzwe. Umugabo wanje yarantaye, antana abana babiri, haragiraho mbura icyo ndabagaburira, haragiraho mbura naho mba tukarara mu ibarabara cyangwa mu ishyamba. Ndi kumwe rero n'abandi bagenzi bakambarira tunyoye ibi ni gucutindwa cyuko atabwo bawumva atanimbeho wumva atanimbeho.
Abakoresha ibiyayuramutwe hafi nka bose bavuganye n'Ijwi ry'Amerika habemeza ko babiterwa n'ubukene ndetse n'ibibazo biba bibahanze mu buzima bwa buri munsi. Kuri bo babinywa kugira ngo bibibagize ibibaraje ishinga.
Hariho nuba atabisanzwe bifata akabura icyakora, ugasanga ahuye n'abantu babifata ugasanga yandurutse abona kwirirwa yihereje ibiyayuramutwe.
Uvuga amaze gutakaza umutwe ubwenge bukagenda, ashobora gukora ibyo bindi, ashobora kuja mu busambanyi akandura umugera wa sida, ashobora kuja kwiba.
Ndambiye gusambura icyo nishoboza kugira mve mu bwo buzima. Ndabinyoye umutima nta kindi subira kwiyumvira n'ubwenge se bavuba bwibereye n'abana subira kubibuka bukeye. Cyenda saba nk'ikintu cyontahomba kikandosa nk'akantu nukora riva.
Ijwi ry'Amerika ryanavuganye na bamwe mu baretse kunywa ibiyayuramutwe babifashijwemo n'ikigo kigerageza kwegeranya abanywa ibiyayuramutwe. Badusiguriye uko ubuzima bwabo bwahindutse.
Kugerageje kuraba ukuntu nari meze, bamwe mu muryango w'iwanje tuhuye muri circulation bo barankoye partenaire nababona. Nari nibaza yuko ndi umuntu ashobora kuza mu bandi bantu. Biri manifesta kuko uko ubumeze uko mboneka siko nari mboneka.
Nk'uwashoboye gufata ibiyayuramutwe yoramutwe hanyuma ubu nkaba narahindutse niyumviriye yuko nashobora kugira icyo mfashije abandi.
Ikigo cyakira abana n'abandi bantu basinzikaje n'ibiyayuramutwe gisaba buri wese cyane cyane ababyeyi kuba hafi abana babo kuko benshi bashobora kunywa ibiyayuramutwe bivuye ku miryango bakomokamwo itababa hafi. Valentin Habyarimana arongoye Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue. Ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe kikabigisha imyuga n'utugenegene.
Kuko ababyeyi benshi barananirwa bakaremerwa akabona kumenya umwe atamutwaye mu mpimba nta wundi muti woboneka. Mugabo je nk'umuhinga, umwana iyo habaye kumwumviriza urashobora gusanga uyo mwana ahinduse. Ega rimwe na rimwe hari gusanga unyoye ibyayuramutwe byavuye ku babyeyi. Icyo naco ni kimwe kuko we nimba uri umubyeyi mukaba mushwana igihe cyose papa na mama baragwana, umwana yagiye avuga ati naje nkuye kunywa ibintu cyunyibagize amagogo ya mu muryango.
Ibyayuramutwe bigwiriyemo urumogi, heroine na kokayine nibyo bikoreshwa cyane mu Burundi nkuko bitangazwa n'ikigo cegeranya abasanzwe bakoresha ibiyayuramutwe aho kibaha umuganga batega amatwi akabafasha mu ntumbero yo kubireka ndetse kikanabigisha imyuga itandukanye. Ico kigo kandi kivuga ko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'2022 bari bamaze kwakira abantu bashika ku 628 banywa ibyo biyayuramutwe bagwiriyemo abakobwa n'abahungu. Ku munsi bashobora kwakira abarenga 10 nk'uko babitangarije Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kuronga ibitigiri nyabyo by'abakoresha ibiyayuramutwe mu Burundi. Amasoko yacu yemeza ko abari mu mugwi w'ugwaruka cyane cyane mu bisagara binini aribo babikoresha cyane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
tubibutse nshuti mwese ko mwikamo nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ubonaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari wabazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka y'abaharaniye kurandura ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaturutse kuri bisi mutegute. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu. Umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura. Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko. Umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za Leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11/1956 ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri bisi anyuranyije n'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye icyitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12/1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri bisi mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks si we wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za bisi. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nka we harimo uwitwa Jackie Robinson. Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye ofisiye n'ipeti rya surlieutenant. Ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri Leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma y'abirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga.
Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru. Turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Ndi Rwemani we yara ihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi.
Tawubara, 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 bantu bawe tawubara. Rengera, 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 bantu bawe rengera. nyongera
mana nyirebere ma inyinga tataka Abana niwe uwasubize mine